ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'anshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 9 y'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2019. Muri kumwe na Federica Undikije.
Washaka guhungabanya umutekano wacu, we ngira ngo ajye atekereza kabiri mbere y'uko ashaka kubijyamo. Ababitekereza bagarukira mu mvugo gusa, buriya baravuga barasakuza kurusha uko bashobora kubikora.
Uyo ni Perezida Paul Kagame igihe yari mu karere ka Rubavu mu rengero rw'u Rwanda, aho yongeye kumvikana yihanikiriza abo avuga ko bashaka guteza umutekano muke mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ibivugwa n'abanyapolitike ku matora ategekanijwe mu Burundi mu mwaka w'2022, hamwe n'ikibazo gihanze abakenyezi mu makampi impunzi mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yasozereye urugendo rwiwe rw'iminsi itatu mu ntara y'Uburengero. Yijeje umutekano n'iterambere abanyagihugu, anabasaba gufatira ku mubano mwiza n'igihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi mu gukomeza ubucuruzi. N'inkuru ya Claude Ganza, umunyamagana, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasoje urugendo rw'iminsi itatu yagiriraga mu turere tw'intara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyaruguru. N'urugendo yatangiriye mu karere ka Burera mu Majyaruguru y'u Rwanda, arusoreza mu karere ka Rubavu kuri uyu wa gatanu. Mu ijambo yagejeje ku baturage bari bakoraniye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, Perezida Paul Kagame ati:
"Ngira ngo banze mbashimire nk'uko ministre yabivuze, twaje aha kwiyamamaza mwaka w'2017. Icyo twashaka kandi mwarakiduhaye. Ubwo natwe icyo mwadushakagamo tugomba kukibaha. Icyo numva mwashakaga, umutekano, amajyambere, ibyo tugomba kubibaha byanze bikunze."
Umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko umutekano n'iterambere bizagerwaho buri muturage bigizemo uruhare, binyuze mu kunoza ibyo buri wese akeneye, kandi abayobozi bakumvaho gukora neza ibyo umuturage akeneye ari byo bishobora kuganisha kuri iryo terambere. Perezida Kagame yasabye abaturiye uturere twa Rubavu na Rutsiro gukorana ingufu mu gukoresha amahirwe aboneka muri utu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Imibanire myiza ibonetse, ibihugu byombi byafatanya bigashingira ku mahirwe bifite, bigatera imbere, bigateza ababyo imbere. Rubavu rero mpereye no kuri ayo mahirwe yuko mufite abaturanyi. Hari umujyi wa Goma, hari ibindi bice by'icyo gihugu, hari abantu benshi. Iyo hari abantu benshi ni isoko, na mu bwanyu muri isoko habayeho uburyo rero bwo gukorana, ikibuze hamwe kikaboneka ahandi, abantu bakagendererana bikaba urujya n'uruza, abantu barunguka kurusha. Ariko nta ugana mu baturanyi atabanje gutunganya ibyiwe, buri wese ahera ku bye.
Hari bamwe mu baturage bagejeje ku mukuru w'igihugu ikibazo cy'uko batakemererwa kugemura amata mu mujyi wa Goma, ariko ubuyobozi bw'akarere busobanura ko byatewe n'uko basabwa kubanza kunoza ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibyo bohereza mu mahanga. Perezida Kagame yashimangiye ko iby'ubuziranenge ari ngombwa, haba mu bikorerwa bikanakoreshwa mu Rwanda cyangwa ibyoherezwa hanze yarwo.
Amata murayafite, amata afite isoko, amata akwiriye gutunganywa, ndetse dukwiye kubashyigikira kugira ngo mukore business, ariko ugomba kuzuza ubuziranenge. Niba hakiri icyo kibazo mugikemure vuba, hanyuma ibisigaye numbwira ko hari uwakubujije gucuruza amata yawe kandi wakurikije ubuziranenge, icyo gihe tuzabigufashamo rwose ku buryo bwihuta.
Umukuru w'igihugu yongeye gukomoza ku bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri aya magambo:
"Washaka guhungabanya umutekano wacu, we ngira ngo ajye atekereza kabiri mbere y'uko ashaka kubijyamo. Ababitekereza bagarukira mu mvugo gusa, buriya baravuga barasakuza kurusha uko bashobora kubikora. Hari ubutabera, ubutabera burakora hano mu gihugu, tuzabageza mu butabera. Hari ubutabera butandukanye, hari ubumwe tumenyereye gukurikiza amategeko, hari ubundi butabera iyo wigiza rutareba, hari ubundi butabera tubagezaho bene abo ngabo, nabwo turabufite."
Perezida Paul Kagame kandi yasabye abaturage kutarangazwa n'abifuza kuvogera ubusugire bw'igihugu, abasaba gukorera hamwe kugira ngo igihugu gikomeze kuba intangarugero mu iterambere. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze kandi ko inzego z'uburezi n'ubuzima zigiye gutezwa imbere mu buryo bukwiye. Nk'uko asanzwe abigenza, umukuru w'igihugu yanakiriye ibibazo binyuranye by'abaturage atanga umurongo w'uko bikwiye gukemurwa. Nibutse ko uru rugendo rw'umukuru w'igihugu yaruhereye mu karere ka Burera gahana imbibi n'igihugu cya Uganda, akomereza mu karere ka Musanze aganira n'abaturage b'uturere twa Musanze na Nyabihu. Uyu munsi asoza aganira n'abatuye uturere twa Rubavu na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Amerika.
Urakoze Claude Ganza. Umukuru w'umugambwe uprona utemewe n'ubutegetsi Charles Nditije avuga ko amatora yo mu mwaka 2020 adashoboka kubera icuka kiri mu gihugu hamwe n'ingingo ziri mu ibwirizwa shingiro avuga ko zitorohereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko abandi banyapolitiki barimwo Kassim Abdul arongoye umugambwe UPD Zigamibanga basanga amatora ashoboka ahubwo bagatira kamu amakungu gasaba kuyashigikira. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza, umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Charles Nditije yemeza muri urwo rwandiko ko amasezerano ya Arusha yahumwizera Abarundi bose ko baserukiwe mu nzego z'igihugu yahambwe mu ibwirizwa nshingiro rishasha. Hari n'andi makenga asigura hano
nuko ataguhiganwa abantu bangana bakiyari kuko ibwirizwa nshingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga. Ingingo ya 99 yaravuga neza yuko kugira umuntu yitoze kwatwe kiwe aba yaravuye mu mugambwe haheze umwaka urenga. Kindi kigaragara nuko ingingo y'ijana na 74 isaba yuko abakandida bigenga kugira bashobore kuronka ikibanza mu nama nshingamateka bagasaba amananiza kuba baronse amajwi 40% mu ntara bitojemo. Abakandida barungitswe n'imigambwe baronse amajwi 20% mu gihugu cyose barafise uburenganzira bwo kuronka ikibanza mu nama nshingamateka. Nukuvuga urutonde rw'abigenga gorufise amajwi 39% mu gihugu cyose. Tuvuge kugoba mbere hari nk'urwa kabiri mu nguvu barashobora kuba badafise n'umushingamateka n'umwe. Ibyo ni ibintu by'akamaramaza.
Iruhande y'ivyo Nditije asanga n'ububasha bwose nyuma y'ihumbi 2020 buzoba buri mu minwe y'umuntu umwe rudende umukuru w'igihugu.
Ikindi kigaragara nuko iri bwirirwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza. Nkuru byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cyane cyane yuko leta atabasha na gumwe ifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine. Iyo ni ingingo ya 16. Ikindi kibabaje nuko umukuru w'igihugu aca afata mu gifunsi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka. Ingingo y'2022 irerekana neza yuko itegeko naho ryaba ryatowe n'inama nshingamateka umukuru w'igihugu abonye ko ritamunezerewe aca arishira mu kabati haheze iminsi 30 bicari bayisaguswa ngo ntiyigeze ryigwa tungane bumwe yiwe kuko niwe yatwara ya nama kuru y'ubucamanza n'ita conseil supérieur de magistrature n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena. Murumva rero yuko ari wica agakiza.
Ariko Kassim Abdul atwara umugambwe ipedezi ga mibanga siko abibona.
Turabura neza yuko amatora y'ibihumbi 2020 azoba aho tumaze kumva mbere n'abavuga yuko bazokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Turamaze kumva imigambwe myinshi nitagiye mu matora y'ibihumbi 2015 imaze kuvuga yuko uko bizogenda kose bategeza kuzoja mu matora igizwa shingiro canke ibwirizwa rigenga amatora. Mu by'ukuri nta ntambamye niniya bifise yuko amatora yokwizigirwa.
Uko kwizigirwa Nditije abona ko kudafashe yemeza ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bazoja mu nzego bazoba basana abo amaboko imugongo.
Abantu bazoba ari muri izo nzego bazoba ari ibishusho bagiye gufata imishahara kurya bigaragara ngenda bariko baragira umugambwa wo kwasa n'abanywanyi biwe ari mu nama nshingamateka arafise abashikiranganji umugabo barica abanywanyi biwe barabangaza ntihagire uryogora. Uravye ngena umutekano wifashe mu gihugu n'iterabwoba no kwica no kwangaza no gupfunga byongeye murazi yuko abakuru b'imigambwe tavuga rimwe na leta benshi abakuru b'amashyirahamwe azana inyungu za politike reka mbere n'abasirikare b'imenyeshamakuru bose barangajwe n'iterabwoba rero ryerekana yuko atamidegemvyo uzoshoboka mbere y'ayo matora reka mbere no mu matora abanyororo ba politike baruzuye. Ikindi cyerekana yuko ayo matora adakunda ni uko twasiga tuti ibiganiro bihagarikiwe n'akarere ya Afurika y'ubuseruko iyo bibandanya twari kumvikana ng'intwaro yohinda
Abduri we yerekana ibikenewe kugira ngo hategurwe amatora meza.
Abarundi bose abanyepolitike abajejwe intwaro abajejwe umutekano bo kwisunga amategeko ubwa kabiri turasaba abanyepolitike cyane cyane ko bokwirinda imvugo zikomeretsa abandi. Cya gatatu turasaba abanyepolitike n'abajejwe intwaro yuko bogira uko kwihanganiranira. Cya nyuma twebwe turifuza yuko huboneka uburyo imigambwe yofatwa mu mugongo mu bijyanye n'ubutunzi, kuko uno munsi kumbure uravye ingwane imigambwe dufise fatiye ku bukene bw'abanywanyi bacu, aho usanga kumbure tudashobora kugushika ku rubuga nk'uko twavyifuza.
Kuva mu mwaka 2010 amatora yagiyemo ingorane mu Burundi. Uwo mwaka urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ADCE kibirirwa yisokoyemwo habaye inzego zibanze gusa ruvuga ko yibwe. Mu 2015 naho abagwanya ubutegetsi bwa Gitega banse kuyajamwo basigura ku kindi kiringo cha president Nkurunziza gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD watsinze impaga inyuma y'imyerekano yo kuyamiriza ico kiringo n'ihirikwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo.
Urakoze Eloge tukivuga kandi ku matora mu Burundi mu 2020 mu gihe umurwi w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi seni uriko urakwiragira igihugu cyose wigisha ibijanye n'amatora imirije. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda babona kwa ayo matora abakumira bamwe mbere basaba kuyo murwi wosubiramwo igikorwa co kwandika abazotora kubazohunguka imbere y'amatora kugira ngo nabo baze baya giremwo uruhara. Ninkuru ya Pierre Clavera niyo nkuru umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika.
Kuva mu kwezi guheze kwa kane umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni uri kuragendera intara zitandukanye z'igihugu ubwira imigambwe amashirahamwe yigenga n'amashengero ingene amatora y'umwaka w'2020 azogenda. Intumbero nk'uko umukuru w'uwo mugwi yabishikirije Agatari Gake nuko yogenda neza kandi akitabwa na bose. Yamara haro ruhande rw'abarundi bahunze kuva mu mwaka w'2015 babona ko hatari bwagere ko ayo matora atunganywa.
Hari gice kinini yagikomiriwe cyane kubera ko murazi yuko kuva intureka y'2015 ibaye hari abanyapolitike benshi, hari abanyagihugu benshi bari mu mahanga kandi atashobora gutaha. Ikindi naco urwego ruzaba rucungera amatora turabona yuko ari urwego ruzaba ruvuye ku ruhande rumwe. Ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi bagahagarika akarenganyo hakaba ubutungane kuri bose abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose.
Uwo nawe ahanura ko nyabona abegwa n'amatora bose baba abanyepolitike n'abandi bobanza bakaja hamwe bakaganira.
Igihugu aho kigeze haba mu vy'ubutunzi, haba mu vya politike, haba mu vy'imibano, si uno munsi wo gutegura amatora. Kwari kubanza gutora inyishu, irama, iyo abantu babiri rero bagise ibibazo bayicara bagatora inyishu bagafata ingingo ibereye. Kuko amatora amaze kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamaramaza gushika naho dushitsa uno munsi si mu 2020 rero ari nyishu ahubwo no kwica nico kize no gusongera isibe.
Uwo musore wewe yemera ko intwaro rusangi atahandishobora guca atari mu matora, gusa kuri we afise icizere gike kwayo mu mwaka uza azotora inyishu z'ibibazo biri mu gihugu yahunze.
Mu gihe cya demokarasi amatora cyari ikintu cyiza cyane kuko bituma uwo abanyagihugu bonyine bashimiye imigambi afise ariwe atwara igihugu. Ariko mu bihe bitandukanye amatora yagiye araba, umuntu ntiyovuga ko hari kenshi amatora yagiye yatoye inyishu ibibaza abarundi bari bafise. Niho umuntu yibaza none ko igihe cyose uko amatora yegereje abantu bapfa bicwa, nimugo rwego mvuga nti n'aya matora yo 2020 atanyishu ashobora gutorera ibibazo abarundi bafise.
Yifuza ko abahunze bobanza bagatahuka bakagira uruhara muri ayo matora, gutyo umugambo ufise umugambi mwiza ugahundwa amajwi.
Kiretse abarundi bari mu Burundi bafise ibibazo by'ubukene, ubushomeri n'ibindi, hiyongera kundi muce munini w'abarundi bafise ibyo bibazo nyene bakabigira inyuma y'igihugu. Abarundi benshi bari mu buhungiro. Kuja mu matora bisaba ko abafise imigambi yitunganije ishikize imigambi abanyagihugu bakayumvikayo basigurira, hanyuma rero bakitegura kujya mu matora akabatunganijwe neza ku mugaragaro atamahinyu arimo abantu bose bayakurikiranye.
Icyo kibazo cyari cyagarutse mu mpera z'umwaka uheze mu gice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi. Amashami yigenga yasabye ko niyandikwa ry'abazotora ryosubigwamo kugira ngo abarundi bahunze nabo bazogire uruhara muri ayo matora mu gihe hogira abahunguka. Petero Karavere Mbonimpa atwara ishyirahamwe rihana agateka kazina muntu APRODH.
kwebwe twagira tuti ikihutirwa samatora ikihutirwa kubanza kuzana amahoro umutekano kumvikanye na matora azogenda azocungirwa nande hanyuma leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora none mu matora y'ibihumbi 2020 umva yari abakumiriwe hari habari hanze n'abantu batashe hari impunzi n'abo bazatashe nizo bazira zikuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora hamwe n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashize wabumvikanywe ko nabose twebwe nta bibanza cyo turarondera mugabo uhonyanze kimwe itegeko uhonyanze agateka kazi na muntu nicyo gituma rero byose twavyinjiyemo
ayo matora bamwe n'abandi batanga ko ivyiyumviro azotangura mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uza w'ibihumbi 2020 itegeko rigenga amatora riheruka gutorwa n'inama nshinga amateka ritekanya ko amatora atatu azobera umunsi umwe ayo nayo nayabaje inama b'amakomine ayabashinga amateka nayo umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abigime batari bake bari munsi y'imyaka 17 mu makampi impunzi z'Abarundi muri Tanzania baragiramiwe n'ibibazo bitari bike birimwo kurongorwa bakiri bato kutumvikana n'abavyeyi babo hamwe n'ibindi yamara ikiraje shinga cyane abavyeyi n'abarezi ni ikibazo c'abakenyezi bafatwa ku nguvu gisigaye kibonekiza cyane hagati muri zo kampi hamwe no hanze yazo mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umwe mu barimu bo mu kampi ya Nyarugusu Irambona Efasa hamwe na Nduwimana Leina umwe mu bavyeyi madame Reina atangura avuga uko ico kibazo cifashe
ikibazo cyo gufatwa ku nguvu ku bakenyezi n'abigeme ico kirakoreka gose gose mu makambi ngaha y'impunzi kubera ikibazo cy'inkwicaremereye sana kubera bavyeyi barashobora kwigenda gusenya inyuma y'ikambi barahuriyeho n'abantu usanga bitwaje ibigwanisho ugasanga barafashwe no mu minsi heza hari abantu bashika ku 8 bafashwe bamaze kuba bafashwe bari kubaherekejwe n'abagabo babo kubera inyuma y'inkambi hari habi ariko bagerageje kubabaka n'abagabo babo babona babwira ati amuzwe nyine nimwe muduhagarikira abasei barabatswe babatswe ariko baragerageje gushikama ku bitaro hari n'abandi bashobora kubakwa ugasanga kubw'isoni zo kubivuga kumenga baramaramaye ugasanga baranumiranye nyine ugasanga banduriyeho ibigwara ugasanga abandi baratwaye inda batifuza hejuru y'isoni ryo kuvuga kabona kumenga bivuze iyo wabaye igicibwa sana sana nko kubigeme mwigeme kore kugira yaturi ico kintu cyane n'umugore hari abantu binanira kuvuga bivanye n'ukuntu bababanye n'umushinga nawe wiwe cyo ko babanye bari basanzwe bari mu mivurugano mu nyuma yagenda inyuma y'inkambi yakorego ico kintu akimva ati nka kivuga karinda kimenya tuzo baduhejeje bamwe baranuma ariko hari n'abandi bibahuka bakabivuga sanga baragiye barituye ibitaro birabafashije n'abandi rusanga abantu umwe kubw'isoni no kubura ukuntu bari bivuge mu ngo kubera ingo radi z'abarundi zubatswe kwisi
ni ukuvuga rero ko icyo kibazo kibonekeza cyane rwose kiraba nko buri munsi cyangwa buri ndwi abantu bafatwa ku nguvu ni nka kangahe kuri mwebwe
nta ndwi ishobora guhera ati abantu bafashwe ku nguvu kubera inyuma y'ikambi hayerera abantu baza bitwaje ibigwanisho niyo bafatwa niyo bafata ku nguvu abantu babagiye gusenya kubera ikibazo cy'imbi kiraremereye kiraremereye kubera redesi bavuga ati uwo bazofata cyigiti akaba gufata cyigiti ufuma gufata wisha umuntu rero abantu bahitamo kugenda kurondera inyuma y'ikambi ugasanga aho rero ibibazo byose bitandukanye
none abo bantu babafata barabasuma izo ibyo bigwanisho babikuye he n'abantu nyine baba bari hafi y'inkambi
n'abantu bari hafi y'inkambi nta utandukanya baba baribo kubera barashobora kuba ari nk'abantu bashika kundwi batandatu bose bafite ibigwanisho ntawe ubazi ngo begamiye ntawe ubazi ngo nabake kandi hari no gusanga bavuga igiswahili no gusanga bavuga ikirundi
biragoye kumenya
biragoye gutahura
hamwe none tuhindukiye kuri mwebwe mwarimu iki kibazo cyo gufatwa ku nguvu abo bigeme turumvise ko n'abakenyezi bibashikira naho baherekejwe n'abagabo babo abigeme turumva ko navyo nyene birabashikira cyane bagiye kugerageza kurondera izo nkwi iyo batwaye nk'inda tuvugiye mwarimu kuri ayo mashure umwigeme batwaye inda aremererwa kugaruka ku ishure cyangwa biba biheze aho ubuzima bwahagaze nta n'ishure yashobora kubandanya
nibaza ko ngerageje kwishura icyo kibazo kandi murakoze kimbaza cyane abigeme ndabibona ku mwaka uheze niho byakozwe hanyuma yarasi igisata kijejwe agateka k'abana cyaragerageje kiregeranya abantu bose bazariye muhira abigeme ndetse cyarakusanyije n'abantu baba baragiye kurongorwa batewe n'izo ngorane hanyuma kirabagarukana ku ishure kirabegeranya kirabaha inyigisho z'umwanya muto hanyuma wabimenye cyane arungurwa mu yindi shure kumbure amashuri arabandanya ubu turi kuvugana harimo abana bari ku ishuri by'ukuri bake bayabandanya n'abandi babihebye babonye ko bidakunda abana bazaye babuze abo babasigira nk'ababyeyi babo bakanka cyangwa ugasanga nta buryo bafite bwo kuguma bagira ntibabasiga muhira babasigira nk'ubu nk'amata cyangwa n'ibindi baca barabiheba ariko by'ukuri barabafashije cyane twebwe ngaha muri kambi yacu ya Nyarugusu barabafashije turabishima cyane
Tugarutse kuri mwebwe Madame Leyina kuri icyo kibazo nyine kukumbure gikwiye gutorega umuti kugira ngo abo bakenyezi yabo bigemereke kuza barafatwa ku nguvu kubera ubwo gukenera ibintu nk'inkwi bakeneye cyane mu buzima bwa misi yose hari ibiriko birakogwa ku rwego rw'ishyiramo mpuzamakungu HCR rifasha impunzi ngaho onye muri Tanzania hari ikiriko kirakogwa kugira ngo ibibazo nk'ibi bikemuke mwoba muzi
kweri ku ruhande rw'uwanje ntacyo mbona kirakogwa kugira na hari abamunzi mbona bahawe imbabura bahora bapokera ibizungu abandi bahora baronka imbabura za gaze mugani za ruse bake babaho naho nyine mu iyi minsi nabona bari babihagaritse nta bizuku bari bakironka naho nyine ugashobora gusanga nko mu village nk'iyo mbabura ifite nk'abantu babiri gusa urumva ikibazo kweri ntacyo mbona bariko barakemura ntacyo ndabibonaho
hama tugaruke ku kibazo cyo kurongorwa ku nguvu kubera ubukene bw'imiryango byo bimeze gute muri iki gihe biraba cyane
kweri abana barashobora kurongorwa kubera ubukene bw'imiryango bivanye n'ukuntu ubona hari impunzi zari zifite uburenganzira bwo kuja ku mungano ugashobora gusanga bariko barishugurisha n'utuntu na duke duke none nk'ubu mungano yarugawe gusohoka inkambi uba wihebye rero benshi barashobora kuba barenga inyuma y'inkambi bakantu twasara na duke duke barashobora kuba baradandagiza ugasanga umwana nk'umwana w'umukobwa ariko arakwaka amavuta ubu umubyeyi ugashobora gusanga urayarose ariko ku buryo ubu turi ahantu twugaranywe umwana w'umukobwa wari mu bigero ushobora kubwira mama mpiki nawe uri kuri bwa bushaza gusa nibwo uhanze ijisho uri kuri ryafu gusa nibwo uhanze ijisho wakibura uca usanga umwana w'umukobwa yagiye mu zindi ngeso ziwiwe kubera uba wakibuze usanga rero umwana yadusa akajya kurongorwa ataragera n'ibindi binabituma uri kuraraba n'izi nzu dufise tubamo izi nzu ni nto kuko ashobora gusanga inzu irimo icyumba kimwe na saro ushobora gusanga umuntu ayibamo ni umugore n'umugabo bifitiye bafise abana bamaze guca ubwenge kubera usanga ari ikibazo ashobora gusanga n'umwana yinjira no mu zindi ngeso n'inzu tubamo zonyine ntizitomoye ntizikwiye
ikibazo gikomeye cyane kuba umubyeyi ari kumwe n'abana bakuze kandi ari inzu ifise icyumba kimwe n'ibintu numva bishobora kuba biri mu bibazo navyo nyine bikwiye gutorega umuti turaza kugaruka ku murimo w'abatumire ariko kino ni ikiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bafise ibibazo byinshi bari ku mirongo ya telefone batangiye guhamagara reka nabo nyine tubaha karyo duhere ku witwa Nicola amahoro neza Nicola
ndimo ndabumva
amahoro neza duhamagaye uri hehe
bahamagaye ndi mu Rwanda akarere na kakarongi murenge no wagashari urabizi yuko nyine kubyara abana benshi ari ikintu kibi cyane kuko usanga bitatera unemployment ugasanga ubutaka bubaye bukeya aho batura se kandi n'igihugu ugasanga ari gitoya bikaba ari ikibazo. Rero ndumva umwanzuro mwafata nuko mwashyiraho umutekano ukaze kugira ngo mujye murinda nabo bana mugakangura n'ababyeyi babo kugira ngo nabo babyare bakeya bashoboye kurera.
Izo nyigisho ziratangwa
n'ibitaro
ku bitaro izo nyigisho ziratangwa ariko benshi bashobora gusaba bitinye kubera basanga bimvira indwara zishobora kuba zo kwandukamo ibyo bintu benshi babitinye ngo hoba harimo indwara kanaka zishobora kuba zova n'iyo planning baba bariko barinjiramo benshi barabitinya hari n'abandi nyene bagenda ugasanga bazana ingorane mu buzima kandi bimaze kuba bikuzana ingorane mu buzima ushobora gusanga n'uwo mwubakanye ntashobora kwibuka ko ari we yakurungitseyo ahubwo abona ko umenga wowe umaze kubona wadufise ko ingorane ahitamo kuguheba kuradi mu nkambi abagore usanga bariho batagira abagabo ni benshi kandi abo usanga baba bakeneye abagabo ni benshi wowe umaze kubona wadufise ko iyo ngorane ahita guheba maze kuba guhebye rero wumva usigarana za ngorane zawe wakwigira n'abakomeye.
Mwarimu
rero bese bashaka kubisenya mu bwo buryo.
Birumvikana ko bari nk'abakenyezi bobo bavyisabira bakaja nko kwa muganga. Mwarimu kuri kubigeme bobo ku mashure hoba hariho inyigisho zerekeye ibyo kuvyara nubwo baba bataratangura kubaka hoho hari inyigisho zibigisha ibintu nk'ivyo.
Aya dukuri iyo inyigisho ntabri hari kandi biba bikwiye ko ziba ariko ntibiba ibyo biba kunoze gusa biba ku bantu b'abamama baba bagiye gupimisha indanyi hanyuma bamaze kujya gupimisha indanyi bagaca babonera aho kubaha izo nyigisho bashobore kubyara bashoboye kurira bashobore kurindira imyaka ibiri kugira bashobore kwibaruka. Ariko nk'uko abivuze madame Rihira ngaho ntibyoroshe cyane kuko ibyazigya nzi cyo bashyiramo cyangwa se inshinge cyangwa se ibindi birafite amazara yabyo birafite ingaruka yabyo. Rero mu gihe umagiye akabona agize ingorane acahimiza ubundi ahubwo ati ntuzoje ugasanga umudamu azaye uno mwaka ubundi mwaka ukurikira azaye ubundi izo nyigisho rero nta nguvu zifise nozitaka ata nguvu zifise kuko nta karusho tubona kandi ugiye kurabirondoka by'ukuri igisuka mu nkambi birateye akoba cyane rwose abana bavuka ku munsi kandi igitigiri kiri hejuru cyane rwose kirateranye n'ubwoba barikwiye yuko kumbure inguvu bishoboka hanyuma ugize ingorane bakamufasha. Ariho nk'akarorero nk'umuntu bashobora gutera nk'urushinge rw'amezi atatu bivanye na mawugire n'ingene umubiri we wubatse ugasanga bamuteye ubw'uwo mwaka n'urw'amezi atatu mugaruka acarumara umwaka izo usanga rero umugabo bariko barajyana avuga kuko utambyara uwundi mwana ntazibuka yuko mwajyanye nk'uko yabivuze ahubwo azohitamwo amuta aza gutora uwundi akazosanga wondi abatanzari babiri gute gute ugasanga rero ni kibazo kitoroshe.
Reka twakire undi munywanyi w'ishuri rya Amerika Israel ku murongo uratwumva amahoro neza.
Amahoro neza radio ijwi rya Amerika.
Ego
nge byambabaje cyane kubona abana bo mu nkambi bakibabangavu nk'uko tubita mu Rwanda abakobwa bari munsi y'imyaka 17 usanga babyara cyangwa bagatwara inda mu buryo butateganyijwe mu by'ukuri cyangwa bagafatwa ku ngufu. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu kuba batangira kwakira inshingano z'ababyeyi kandi bakiri batoya ni ibintu bigoranye cyane. Ariyo mpamvu njyewe n'igitumye n'igihatumye mbandikira ni ukugira ngo nsabe iradiyo ni radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira hose ku isi neza mpuzamahanga, nsabe imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa n'imiryango ishinzwe agateka k'abana kugira ngo abanyumva mu by'ukuri bagerageze kujya bita kuri abo bana babashake abakora ubuvugizi binjire mu nkambi. Usanga abaturage bo mu nkambi batereranwa b'impunzi batereranwa ukabona badafite uburenganzira bw'abenegihugu, nyamara n'ibibazo bigiye bikavuka mu nkambi biragenda bikagira n'ingaruka ku benegihugu babo. Abo bana baramutse bandujwe virusi itera sida n'ubundi barahindukira bakayanduza abenegihugu babo. Tukaba dusaba kugira ngo nka leta y'ibyo bihugu biba bicumbikiye impunzi bijye byita ku bantu ba muri izo nkambi n'abo bana by'umwihariko kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kurengerwa, kuko ubuzima bw'umuntu bugenda bukagira agaciro ku isi yose, ntabwo ari ubwo kuvuga ngo ni ubw'umuntu ku giti cye.
Turagushimiye Oriane n'abatumire biwe inshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingamba. Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngingo bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza iradio ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.